Yeni Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese teramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu RBC gisaba abanyarwanda kutaba nyamwigenda ko bagafasha abafite ibibazo bishobora gutuma biyahura.
Buri masogonda 40 byibuze ku isi umuntu umwe aba yamaze kwiyahura. No mu Rwanda rero ikibazo cyo kwiyahura kirahari kandi giteye inkeke kuko gitwara abantu ku buryo bubabaje.
Uyo ni muganga Jean Damascene Iyamuremye, umuyobozi ajejwe kuvura indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu mu Rwanda RBC. Mu Burundi abanyeshuri benshi ntibazashobora gutangura amashuri kubera imiryango itabonye ibikoresho by'ishuri by'abana. Ibikorwa byo gutabara no kurondera abakiri bazima mu bisigarira by'inyubakwa zasenyutse muri Nyamugigima yahitanye abantu barenga 2,400 muri Maroc byabandanije kuri uyu wa mbere. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagira aho muja ni mu kanya gatoya. Tutangurije ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibikorwa byo gutabara no kurondera abakiri bazima mu bisigarira by'inyubakwa zasenyutse muri Nyamugigima yahitanye abantu barenga 2,400 muri Maroc byabandanije kuri uyu wa mbere. Ibindi kuri inkuru na Oriane Itangishaka.
Igitigiri cy'abamaze kumenyekana ko bishwe n'icyo kinyamugigima gikomeye kimaze gushika kuri 2,497. Leta ya Maroc yatangaje ko imigwi y'abajejwe gutabara imbabare yavuye mu bihugu birimwo Ubwongereza, Espagne, Qatar, Emir, Yunze Ubumwe y'Abarabu iriko irifatanya nabo muri ibyo bikorwa byo kurondera abo inyubakwa zoba zaguye ko mu bigwati biri mu misozi ya Atlas. ONU igereranya ko abantu bashaka ku 300,000 bahuye n'ibibazo byatewe n'iyo nyamugigima itari bwibonekeze muri Maroc mu kiringo cy'ikinjanya. Perezida wa Amerika Joe Biden yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi w'Imana ko leta yiwe yiteguriye gufasha Maroc mu buryo bwose bushoboka. Umwami Mohamed wa gatandatu yafashe ingingo yo kugandarira bakiguyemo mu gihugu mu kiringo cy'iminsi 3 guhereje ku munsi w'Imana. Igisirikare cyatunganije ibikorwa by'abajeje gutabara imbabare harimo no gushira mu ngiro itegeko ry'umwami gerekeye gushira amazi mfungugwa no guha uburaro abantu barusinzye. Iyo ni Nyamugigima yabaye ku munsi wa gatanu ifise inguvu zo ku rugero rwa 6.8 yakomerekeje abantu bashika ku 2,476 ba biyongereye ko kubamaze kumenyekana ko bitabye Imana. Ibiro bya Amerika bikurikiranira hafi bya Nyamugigima hamwe n'ibindi byaduka bimenyesha ko icyo kinyamugigima cabereye neza na neza mu bumanuko bushira uburengero ku birometero 72 uvuye mu gisagara cya Marrakesh.
Urakoze Oriane kuri iyo nkuru. Abantu batari munsi ya 204 barapfuye, abandi batari bakirengero byabo ntirizwi nyuma yuko ubwato bwari butwaye abarimyi mu mirima yabo mu gice kiri hagati muri Nigeria buzambye ku munsi w'Imana urangiye. Iyo nkuru yatangajwe n'abakozi bajejwe gutabara. Ubwo bwato bwari butwaye abarimyi barenga 100 bariko baja ku ruzi Niger bagana imirima yabo hakurya yago muri leta ya Niger. Igihe bwazama Garba Salihu ayoboye ikigo cy'igihugu kijeje gutabara yavuze ko muri iki gihe ibiziga by'abantu 204 byatowe abantu 30 baratabagwa. Itangaje ko abantu barenga 100 bategerezwa kuba bari muri ubwo bwato igihe bwagira isanganya. Impamvu z'iyo mpanuka ntizatangajwe. Ibikorwa byo kurondera abirengero ryabo ritazwi birabandanye. Ku munsi wa gatatu birangiye abantu 10 barasomye nturi, 3 nabo irengero ryabo ntiryamenyekanye igihe ubwato bwarimwo abantu 203 bari bagiye mu isoko bwazama mu kiyaga Njua mu ntara ya Adamawa iri mu buraruko bwa Nigeria. Amasanamu ntunga masanganya y'ubwato mu nzuzi zo muri Nigeria ni ibintu biba kenshi. Kenshi biva ku bwato buba butwaye ibitegeri by'abantu by'umurengera kandi budakwije ibisabwa ku bijanye n'umutekano w'ababukoresha. Tindu Lisu, umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta ya Tanzania, yarapfunzwe ku munsi w'Imana mu nyuma yahararekugwa n'igipolisi atanze ingwati. Igipolisi cyamwagirije ko yagirishije ikoraniro atabirekuriwe n'amategeko kandi yageramiye imirimo y'igipolisi. Imbere yaho Tindu Lisu yari yangiwe kuja mu ikoraniro ry'abaharanira agateka ka muntu ryabereye ahitwa Ngorongoro mu buraruko bw'igihugu mu majambo yashikirije mu yandi makoraniro ya politiki. Lisu yaranebaguye amasezerano yerekeye kivugo kishasha leta yagiranye ni sosiyete ikorera mu gisagara cha Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Tindu Lisu yatahutse avuye mu buhungiro mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka nyuma yuko ahunze igihugu ubugira kabiri kuva mu mwaka w'2020 hari imyaka itatu nyuma yuko arusimbye kwigeragezwa ryo kumugandagura. Umuyobozi w'umugambwe utavuga rumwe na leta Chadema Freeman Mbowe yagirije perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ko ariko agarukana intwari y'agahotoro mu gihugu. Freeman Mbowe yagirije kandi leta ya perezida Samia Suluhu Hassan kwibuza amakoraniro y'abatavuga rumwe na leta kuba ububuraruko bw'igihugu abatavuga rumwe na leta bariko bagirisha amakoraniro asaba ibwirizwa mashingiro rishasha n'uburenganzira kurushiriza bwa demokrasi. Mu kwezi kwa mbere perezida Samia Hassan Suluhu yari yakuyeho ingingo yabuza amakoraniro y'abatavuga rumwe na leta. Vyari vyatumye Tundu Lisu atahuka mu gihugu avuye mu buhungiro. Yari afise icizere ko Tanzania iri kija mu nzira nshasha ya demokrasi. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya makuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu RBC gisaba abanyarwanda kutaba nyamwigenda ko bagafasha abafite ibibazo bishobora gutuma biyahura. Inkuru y'imvaho na Asumta Kaboyi.
Emenye mu rukundo none mukenye byo muri kamenye rugomba mu ntaya cy'ibitoke mu buraruko.
RBC gisaba abanyarwanda kutaba nyamwigenda ko bagafasha abafite ibibazo bishobora gutuma biyahura. Inkuru ya Asumta Kaboyi. Mudutunge kuri iyo nkuru turacyafise ibibazo. Mu Burundi hasigaye iminsi itandatu gusa ngo amashuri y'intango nayisumbuye azotangure. Yamara abavyeyi batari bake bavuga ko abana babo batazoja mu mashure kubera kutagira amakaye n'ibindi bikoresho. Eroje buri kaneza dufitiye ibindi kuri inkuru.
Emenye mu rukundo none mukenyezi wo muri kamenye rugomba mu ntaya cy'ibitoke mu buraruko bushuburengero bwo Burundi yabwirije ya Amerika ko abana be batanu umwe azokwegera intero y'ishure uyu mwaka.
Wa mbere ari mu wa gatandatu undi mu wa gatanu nta numwe ndaronkerikaye nabo mu wa mbere nta numwe ndaronkerikaye reka abo jya guishure gute kandi nta makaye afite nta niforome bafite ntigikunda nabaho nyine kandi bajya ca baba mayiboba
nahi hoze ndayigaya mu cy'ibitoke nyine areze abuzukuru babiri yaramaze gufata ingingo yo kubaga muzimu
Ira oya ntago batoza ku ishuri kubera ikibazo cy'amakaye kandi njyasumye nciye hasi norumva rero byo ku ishuri cyahagaze kandi sijewe gusa bose ubabana bose bahagaze kubera ikibazo cy'amakaye na zaniforome.
Uno muvyeyi acuze n'ibi yakayitembereza ku gataro mu barabara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike afite abana batanu biga babiri mu mashuri yisumbuye na batatu mu y'intango. Kera yari mu rwego rw'abantu n'ikora leta ikamufasha imiti mukiri imyero
Mwuzina vishiri kwenye ndabwena yuko watazote wa bandanya neza hejuru yuko tutadandala zana ezali na vizama tuwati yuko tuatembele za mkisaga. Waya ye ama kaya nayo ndaro na uomumu nani wa matakuro humambara wishi ura vandu senda uro. Neku watakafasha nyuka kivu neka kugira ngo umuvia avari nahu ni ikora fisa wabana watashewe kushari la neza kuhishuri ngo wa mufashe.
Umuga watuwa musanze icha ye hati soka kite gaya abu zaachi ya na ya mira. Haniko la wazwa vichiro vizini kore shofishi ure hugia tiawa lizumushaha.
Mwenye gashano bijamo no bikura mwikije hani faranga n'imwe nta nikosha nakime ndanagu ah nasinda bije ntegenga sinigene bizogenda ndashoboka bazogenda bidashobotse n'abandi bazoguma muhi hari ko abanyagihugu ngaho bukene buraturembeje n'uko nta muntu afite ingene yo nta muntu afashakira naya amakaye numva ngo yarazinje ariko ndabyumva urutwiruke uko numva sina itsindanage nango mbade mbade sana n'igice nakime cifaranga bi
no mwimirize mu kiduka muri komine musigati nta ya ubanza mu burengero n'ico kimwe areze abatengeza na batandatu avuga ko uyu mwaka izabonye bitari bwa mushikire
umwe agira ati mu 12 ubundi yiga mu windwe ubundi mu ya gatandatu akandi gatya mu ya kane ubundi yagira agira mare kaminuza nayo nagerageze kugera no munsi kugeza umugabo ndumva kugira nani kare naho randonko twa ntatetanga gukorera amahera nka dyepo nka camahera umugabo ubuvyaza gihe imana izo izokorera mu bantu ama bakama amahera ndoza mbaze hama biga bantu kimisa ni 10
umutumiza kadingo iyo kumugwa mukuru wa politike wavuga ko atokuyumvira kugura ibikoresho by'ishure nabigurira abaye inzara
ndomutwa akarase gusa simba nibintu by'amanuze by'amakaye y'abana aho nzodukura nta mutaye bisabana batatu biga nuwo ari mu mugongo ndapanze sinoro nk'amakaye y'abana kwere nk'ako no gushobora kwese
umukenyezi umwe ari akayanza mu buraru uko yabwije ujya Amerika ko atunzwe n'urucuruzwa avuga ko kurungika abana ku ishure ari mana mpa kubera kubura hasa n'ahagadutse yari imbere y'ikibanda ciwe
ko kuva mu gitondo rirarenga mashika musamo nana cyari 5000 ndadandaza ndaye ubuzima bwo kugenda bakorera makaye ntabwo mba ndiko ndaronka forome zarazinze amakaye yo yirumba ubu nta ntitukira nka nayo dushyira nayo tumira kubera byararengeje cyane byaraduze cyane leta niyirabe itukarukire irabigabanye ibiciro kubera igihe abana bariko barasubira inyuma kwiga ntitukira ntungene tubigisha ubumenyi bw'abana buca bugenda busubira hasi turabura n'icyo tubagaburira n'inzara urabona yarateye urose ibyo 2000 nturonka ikintu bisomesha umwana rero yarari inzara agace kumagenda ku ishuri agasinzirirayo kubera ibiciro byazinze
umubyeyi wundi w'umukayanza ati akagumira mu mako
ndabyiteguriye nyine ndaronka faranga nyine njya karasiyo gake nabo ndabacagurira kugira ngo hageze ko baca ku ishuri nzobaronka udukaye udukaramu tuyiniforume irazimbye ariko uko bizimye nta kuri twobigenza tuzokura nyine duke duke
bamwe mu babyeyi nk'uyu mugabo bahisemo kuzorungika abana bamwe ku ishuri abandi babe barabangiriye
bise batatu bazoja ku ishuri nzoshandungika babiri umwe asibe
kisundu kirangaminisitiri cyatanzwe n'ubushikiranganji bw'indero w'umwaka w'ishuri uzotangura kwa 18 ku kwezi mu mwaka uheze abana benshi baheze amashuri mu ntara zitandukanye bitewe n'ubukene bwo mu miryango nk'uko ijwi rya Amerika ryabitohoje rero ryorika neza ijwi rya Amerika
tugushimira roje kuri iyo nkuru mu Rwanda rero ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu RBC gisaba abanyarwanda kutaba nyamwigenda ko bagafasha abafite ibibazo bishobora gutuma biyahura inkuru y'imvaho na Asumtakaboye
isi izirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura buri tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 ikigo RBC kivuga ko mu Rwanda abagera ku 2500 batabawe n'abaganga bagerageza kwiyahura muri uyu mwaka RBC itangaza ko aba babona bagerageje kwiyahura ari abagana amavuriro batarapfa kuko bamaze kwiyahura bo barebwe n'izindi nzego nagerageje gushaka umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU ngo mubaze baba baramenyekanye biyahuye muri uyu mwaka ariko ntigeze aboneka kuri telefoni igendanwa gusa imibare RIBU yashyize hanze mu mwaka w'ibihumbi 2020-2021 yagaragazaga ko mu gihugu abantu 576 aribo biyahuye muri iyo myaka ibiri icyo gihe RIBU yari yagaragaje ko mu Rwanda iperereza ryakozwe igaragaza ko 47% by'abiyahuye hatamenyekana intandaro yo kwiyambura ubuzima bwabo gusa ikizwi nuko abiyahuye bitewe n'amakimbirane mu miryango bagira 28% nabo babitewe n'uburwayi bwo mu mutwe bari 8% muganga Jean Damascene yamuremye umuyobozi ushinzwe kuvura indwara zo mu mutwe muri RBC yabwira Ijwi rya Amerika ko bagerageza kwiyahura bakiriye mu mavuriro umwaka ushize benshi baje bagaragaza agahinda gakabije bikageraho abantu bumva kubaho birutwa no kuba barapfuye
buri masogonda 40 byibuze ku isi umuntu umwe aba yamaze kwiyahura no mu Rwanda rero ikibazo cyo kwiyahura kirahari kandi giteye inkeke kuko gitwara abantu ku buryo bubabaje mu mwaka ushize ibyegeranyo by'imibare yatanzwe n'amavuriro byatugaragarije ko hafi 2500 y'abantu bageze ku mavuriro cyangwa ku bitaro bateshejwe kwiyahura
muganga yamuremye asobanura ko akenshi agahinda gakabije kazanwa n'impinduka z'ubuzima ziba zitagenze neza kandi uwiyahuye akabura uwo yasangiza ako kababaro icyo iyi mpuguke mu buzima bwo mu mutwe isaba abanyarwanda ni kimwe
ubukangurambaga burakomeje bwo kugira ngo abantu bigere abafite ibibazo hanyuma abababaye tubabarane nabo hanyuma tubafate mu mugongo ndetse umuntu ntabe nyamwigendaho ari byo bituma abantu bigunga bikavamo kwiheba no kugira ka gahinda gakabije ari byo birishyira kwiyahura. Turimo turagenda mu buzima bwa nyamwigendaho ari bwo butuma umuntu agira ikibazo akakigumana kubera ko abura uwo agisangiza kubera ko turimo tugenda muri nyamwigendaho.
Ubushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018 bagaragaje ko abanyarwanda bagana na 20% bagendana na gahinda gakabije, muri bo 35% ari abacitse ku icumu rya Jenoside mu myaka itanu ishize. Nta bundi bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje uko iki kibazo gihagaze. RBC itangaza ko indwara zo mu mutwe arizo zifata umwanya wa mbere mu mpamvu zitera benshi kwiyahura. Claver Haragira Imana uhagarariye ishyirahamwe ry'abafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa babukize agaragaza ko mu muryango wabo buri mwaka hagaragara biyahuye.
Muri uyu mwaka twatakajemo bantu biyahuye ngo ni babantu mbanze twanasuye naganirije rimwe na rimwe nasanze n'impuruza ye ku bashinzwe kubafasha yewe kandi igihe bamwe bajyaga babitubwira ati ariko ndumva ubuzima bwanjye biruswa n'uko naba ntari ararwaye nta jambo mu rugo araho ngaho aricaye mu bana umunani n'umugore bakicara bagapanga hari umwana wabasizwa bakicara bagapanga we yahagera se bagaceceka ndetse kutumvuga mu muryango bitewe n'uko n'ikibazo yagize cy'uburwayi bwo mu mutwe uguhezwa mu muryango ku rusengero aricaye yo bicaranye ari mutaragiye mu buri ruhande ibyo byose yabitekereza bavuga ati sindi kwikora niki.
Haragira Imana asanga kurinda biyahura cyangwa babyifuza bidasaba ubuhanga bwinshi.
No, icyo dusaba umuryango nyarwanda nuko burya umuntu iyo agiye kwiyahura abanze inkuruza. Dusaba umuryango nyarwanda kureba inkuruza z'umuntu. Umuntu iyo umuzi mu bana ari inshuti yawe hari n'abo twagiye dukura ku munsi wa nyuma cyangwa ku munota wa nyuma babitekereje na n'ubu bakaba batanga ubuhamya ko babitekereje ariko babiretse kuko twabafashije kandi burya biba bigaragara n'ubwo babigira nk'imikino bati kanaka asigaye yaraturubuye kanaka asigaye tuzi uko ameze. Ndasaba umuryango nyarwanda rero kujya batabigira imikino bajye bagerageza niba utanabishobora ubitange hamaka.
Impuruza ya RBC isaba kwita ku bafite ibibazo byabatera kwiyahura ntitandukanye n'itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS ibinyujije ku rubuga rwayo rwa interinete. Uyu muryango utangaza ko buri mwaka abantu bagera ku 700,000 biyahura ku isi yose. OMS igasaba abantu kwegera abagaragarwaho n'ibitekerezo byo kwiyahura bakabahumuriza bakerekwa ko hakiri ibyiringiro. Umunsi mpuzamahanga wo gukumira kwiyahura watangiye mu mwaka w'2003 ku rwego rw'isi. Mu Rwanda ho ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyatangiye ubukangurambaga kuva muri uku kwezi kwa cyenda, ubukangurambaga bukazagera mu mpera z'uyu mwaka. RBC yatangiye ubukangurambaga mu ntara y'Amajyepfo, abakozi bayo nabo mu bigo nderabuzima barasobanurira abaturage iby'ubuzima bwo mu mutwe no gusaba abafite ikibazo cyo mu mutwe kugana muganga agafashwa aho gukomeza kwigunga. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tugushimira Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi mu gihe cici mu ntara ya Makamba ubwatsi aborozi bagaburira ibitungwa urabura cyane bigatuma umwimbo w'amata ugabanuka kukubura ivyo ibitungwa bifungura. Hari n'abaturira amashamba kugira bazoronke ubwatsi mu gihe imvura itasuye. Ido nido kuri iyi nkuru na Desire Hatungimana.
Amatongo yaratse rero bigaragara yuko kumure nta uronko bitera kugira ngo uronke ibitoshereza igitungwa.
Ari murabona n'itege kujya hasotse cyo kudasohora igitungwa. Ari naho ugenda kwahira ahantu h'umuntu cyangwa kagiragira ahantu ugasanga ni ngorane bizanya amatati mu miryango.
Ikiro kiradimbye kuko nk'ubu ikiro ni 2,200. Umva ufashe kw'inka wozi urayihitero kimisi yose ufuma mbere uburu bwatsi.
Nangahe Makamba henshi nkiheza amaso imwe byo kuvundika ubwatsi hano Makamba ntabyo barashika ku cyane. Imwe byo kubika ubwatsi nko mu kuzimu n'ibyo ntibirabaho cyane.
Abo ni aborozi bo mu ntara ya Makamba ibitungwa byabo bibangamiwe n'ubukene bw'ubwatsi. Basanzwe babigaburira ubwatsi benshi bahira mu matongo ya leta canke mu myonga kandi bakabukura hafi cyane yaho batungiye inka mu gihe cy'imvura. Iyo rero ikiri turitse ubwatsi buruma hakagera mu kwezi kwa cyenda ku misozi hatuma inkungugu hata bwatsi butotaye bahakura bwo kugaburira ibitungwa. Aborozi b'Imakamba ntibamenyereye kuri mu bwatsi bw'inka mu matongo yabo. Benshi bagaburira inka ubwatsi bw'imejeje. Iyo ari ubwatsi bwarimwe naho mu gihe cy'imvura buba ari ubwo baguze ku babanyi baburimye batagira ibitungwa. Umukobeko w'ubwatsi bw'inka ureha imetero 50 z'uburebure ukagugu hagati y'150 na 150. Ubu tugeze mu kwezi kwa Nyakanga, aborozi ntiborohewe na gato na rijya amatongo yaze. Busago Herme yororera inka igisegwa cya Makamba. twamusanze mu mwonga wa Nyankoni ariko aratora ubwatsi agaburira inka imwe yororeye muhiriwe
nkaba twegurabona ino urabona twegereye nk'igisagara amatongo rero urabona ko yameze nkayazi amatongo yarazi rero bigaragara yuko kumure nta uronko bitera kugira ngo uronke ibitoshereza igitungwa kukurumva naho wo bufisa ahantu bivana n'ingene umuntu ameze ntabatuye gucusanga ufise nk'abana ufise nk'abana rero amuha nk'ikivi hajya ho muhaye ikivi none ko taza gusubira kugira ngo ugende guteraho nawe wakikemeye ariko ibyari byizi yaba hari hagutse biba bigaragara yuko umuntu atera kumbure bikamufasha
ntawe ndi Melchiori wewe yorora inka zibiri n'umugabo w'imyaka 56 akaba yororera izo nka mu ruhongore kubakishije ibiti kandi inka ziwe zirara mu mase zataye kukubura icarire twasanze yatemaguye ibitumbatumba by'ibitoke arivyo ariko aragaburira inka ziwe ati ikibazo cy'ubwatsi kirakomeye kuko naho twaratwahira mu myonga baraharimye ahasigaye naho harumye nta bwatsi urembye buhasigaye
mu minsi yahera twakunda kwikubita mu ahantu bita mu munyika ariko ubu nta muntu ashobora kugenda ngo aburonkeyo kandi twagenda mu myonga isanzwe mito mito ariko hose usanga ataguboneka kubera izuba ryabaye ryinshi cyane ubu muri iki gihe nibyo dufise nyine amusanga inka yagize guterananutse uyigabura nk'ibintu by'ibitoki ibitumba gugo ze twica bitumba gugwa ugasanga ntihaze no guhaga umuntu aratomboye akaronka n'utwatsi na dukeye yashobora kurenzako ubu muri iyi minsi biragoye cyane kugaburira igitungwa biragoye cyane
ivyo bitumbatumba ntaco bimarira inka uretse kuzinda gusa bigatuma inka zonda mu gihe cici abakurikiranira amagara y'ibitungwa hafi bakamenyesha ko ivyo bitumbatumba bishobora kukwizitera indwara kuko biba vyuzuye amazi Busago Herme yongera koko n'ihindagurika ry'ibihe ryavyunyuye
oya ntibishobora kutworohera kuko tuboneka yuko nk'abatweho tuhereye nta misozi dufise ku mbure yaho twokwahira ibyatsi kugira ngo bizifashe kandi ikindi cyaba kidufasha bwa mbere na mbere yari nk'imvura nk'ubu rero imvura ngaha yarashika nka mu kwa kangahe mu kwa gatandatu ikago canke mu kw'umunani ikago ku mbure yahari humye hakaremba bikagaragara rero yuko umuntu yotorora
hari n'abananirwa kugaburira ibitungwa byabo bagahitamwo kudandaza inka itarakura kugira ubwatsi busubiriye kuboneka baguri yindi gutyo bakaronka amase yo gutabira abafise inka nyinshi nabo baragurisha imwe canke zibiri gutyo bakaronka amahera yo kugura ubwatsi butunga izisigaye
ibyo byose bibaho kuko murabona igitungwa cy'inka kimaze gushira aho gikuze cyane gishobora kurya ubwatsi bwinshi bivanye n'ibyo kubiguma bihindagurika kandi bisaba n'uburyo usanga ari ingorane birashika ati umuntu agashobora kukidandaza kikiri hafi kitari bwakure akakidandaza bivanye no kugira ngo igitungwa ahubwo kimupfirako nabi
mu gihe cy'imvura umuganda w'ubwatsi nturenza amafaranga y'amarundi 1,500 ariko muci si bose bashobora kugura iyo miganda ihaza inka Masumbuko Ernest twamusanze aho yariko atema ubwatsi ku mukobeko w'urubingo yaguze ku mubanyi yabwijwe ya Amerika ati
cyane cyane benshi turagura kubateye iyo mikobeko y'ikibingo tukagenda rero tugenda turahira cya kibingo tugenda twakora amababi hakagira igihe rero uhimbuye imikobeko ya cya kibingo kugira ishami ikabashami kugira ngo uzokongere kugera kuraba ubwatsi usanga bwagwiriye bwakuze cyane nk'umuganda w'ubwatsi ubu urageze ku 3,500 abandi barageze kuri 5 umuganda kuko bari umuganda mwiza ubona ko ari umuganda w'ubwatsi ushobora kujya ku mutagana ku mugoroba nka mu ndwi uharuye irashaka kujya nk'ibihumbi 30 cyangwa 3,500 gutyo cyangwa bigaga kuri 40 biva n'ukuntu ukundi igitungwa n'ukuntu bitwareka kukigaburira
hari n'abakoresha abakozi bajya kwahirira ibitungwa byabo mu gihe umukozi bamuhemba ayari hagati y'ibihumbi 40 na 50 ku kwezi hari abakozi batabakomoka muci buvuye ko ubwatsi babwahira kure ku birometero birenga 8 abo bakozi bava ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu gatondo bagana hari imyonga kuko ariho hasigaye ubwatsi burembye ubasanga bariko baraca ubwatsi ku nkombe z'uruzi canke imigazo gushika buzuze igunira ipima nk'ibiro 50 baje gushikana ubwatsi ku mararo y'inka nk'igihe cy'isaa 5 z'umusase hari naho bahira ubwo bwatsi mu kivi cy'umuntu ikabyara amatati ugasanga nyinitongo afise inka imanza zigasekera hari n'abongere bahengera ijoro bakaja mu bwatsi bwa murundi bagaca bagatwara kugaburira inka zabo Ndayisenga Jean Claude umwe mu bakoresha ubakozi yemera ko atanyungu yo korora muci uretse kuronka amase
n'ubu jewe kubera inka atari cyenda yikurikirana cyane afise umukozi mpemba ku kwezi kandi yahirira inka ubwo umukozi yahaye arahirira inka ugahuruhaye uramuhemba nk'ibihumbi 40 ku kwezi cyangwa 50 umwije n'umwaka yantu karoyimara n'imyaka 2 ntabi hari ubirobamo mugi nyungu zoyibona kubera ugomba amase yugushira mu ndimo kugira urime wimbura
usago Herme nawe nyene aremeza ko korora inka muci atanyungu bizarira umworozi kuri we igihe cici nuko gaburira inka utiteze ko hari kizokungukira nukuraba ko irengana ico kiringo kitoroshe igashika mu gice gatasi ikiri nzima n'umwimbo w'amata uragabanuka gushika ku bice 70% amata bonetse bakayahebera inyana ikayonka yose ntibabe bakironka ayo bashora nayo nyene haraho idakwirwa ni muri ico gihe mbere iritero ya mata riduga amaheri 100 cyangwa 200 ico bafashije aborozi mu gihe cici imfungurwa zihinguye bita itoroto iyo nayo yarazimbye nkuko Masumbuko Ernest avyemeza
ni kuvuga ko itoroto bugirazimbye kiyo kigeze ku 100 kurangura inkengahe ni wacu mu butike turi 2020 kuvuga rero itoroto igura zirazimbye kandi nayo ni ikintu gihazi nka ningoga ariko gwasi nabwo rero nabwo nyine rero bufise akamaro cyane gusumba itoroto menga harimo nk'inkino ubwo harimo karisiyo muri buryohe ku nka double fita kibingo usanga gifise amazi mazi kirafise mishwara kigabura mu ngingo z'umubiri kuri iyo turavye itoroto n'ubwasi ubuntu kintu bishokora ubu n'ubwasi ibyo nibwo bishobora kwa buryo buke cyane kuri iyo toroto
kuronka amafaranga 300 ku munsi navyo si vya bose benshi bahita mu kubiheba inka ugasanga yaronze umworozi ntaho ndi Melchior abona ko izogorane ziva ku buhinga buke bwo kubika ubwatsi aborozi bateye imbere mu gihe cy'imvura baraca ubwatsi bakabuhamba mu kuzimu kugira bazobugaburire ibitumba mu gihe cici ariko imakamba bwo buhinga ntiburahakwiragira kubura ubwatsi bagaburira inka bituma aborozi bamwe bimakamba baboronderera mu nzira zihungabanya ibidukikije bamwe baraturira amashamba kugira imvura y'igihungura bayiguye imeze umuyonga babone kuronka ubwatsi bazigaburira Karoli Nahimana ajijwe igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi makamba
yego cyane abantu benshi baraturira amashamba n'ubwo cyane cyane muri zone ya Gitaba amashamba menshi aramaze guturirwa kandi nkuko tubyibaza kugimbira ko bazoca baronka ubwatsi bwo kugaburira ibitungo mu gihe imvura izobiguye ariko leta n'ubwo yandi kugafata ingingo zikomeye cyane kugira ngo ubuzura mukafashwe aragiye aho hantu mu muyonga azohanwa bibi bikomeye ariko guturira aho abantu baraturira kandi bamwe baraturira kubera ubwononyi abandi baturira kugira ngo nyene ibitungwa byabo bizobiragire aho hantu baba
mu byokorwa kugira ubukene bw'ubwatsi bugabanuke mu gihe cici harimwo kuburima ku mikobeko iyo mikobeko uretse ko bayitera ku bwatsi buzogaburira ibitungwa iranakingira isi nkukura amazi akanyengetera mu kuzimu gushika mu bigega birepfo cyane mu kuzimu ivyo navyo bituma n'amazi mu nzuzi atagabanuka cyane abarima mu myonga bakaronkayo bavomeza aborozi bukwijukira kandi kubika ubwatsi mu kuzimu nkuko Nahimana Karoda bibahanura
icyo kokorwa nuko abantu bokwama bagize ibyo bita guhamba ubyatsi mu kuzimu hari ubuhinga abafundi babereka babinonosoye ngira umuntu ashobora kubika ibyatsi mu kuzimu inka zigashobora kubirya n'imyaka itari mike kubera biguma bimeze neza ubu mbere mu bageza abantu no kubuhinga hariho nk'ubuntu utanga karorero muri komine ya Makamba yazanye imashine isya ibikericeri kugira ngo ibyo bikericeri rero icyo ibaturuto abama konsantre bashobora kugaburira ibitungo
abajejwe intwaro baridogera kandi aborozi batwaye inka zabo mu mashamba akingiwe kugira zironke ubwatsi ariko umugenzi uri kurahengetera nuwo kugisha aho hambere inka zarava mu ntara ya Bututsi basanzwe borora inka nyinshi zikajya kumara iki mu buragane imbo canke mu kumoso hari ubwatsi bavyita kugisha leta ikaba yarafashe ingingo ko atanka yojabuka ikomini igiye kugisha kuko iri mu bikwiragiza indwara z'ibitungwa n'amatati hagati y'abarimyi n'abagishi hari n'abajabukana inka bazivana mu Burundi bakazijyana ibuha muri Tanzania kuko hasigaye uburagiro
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hano ihagarukiye dushimire abagize uruhara bose ngo ashobore kubashikira kuri micro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo uwegeranije ibiganiro ni Nadia Taha uhagarariye ibiganiro nawe ni Eddie Gwema tubasezeye rero tubifuriza ibihe byiza kurindira amakuru ari imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.